dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radio zanyu kuri telefone ngendanwa cyangwa se kuri mudasobwa netiye ni Karekezi hano i Washington mwese mbahaye ikaze ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi gifatiye ku kiganiro muri isanga mwumvise kwa gatanu ni ikiganiro cyateguwe na mugenzi wacu Diane Ninahazwe mpaye ijambo muri uyu mwanya
urwego rujeje iperereza mu gihugu cy'u Burundi rurapfunze abaganga batanu rubagiriza kubangamira umutekano w'imbere mu gihugu aba baganga bazira ko basavye ko agashara kabo bakora mu bitaro by'abigenga Kaduzu amakuru y'ishuri ry'Amerika rikora mu gisata cy'ubuvuzi mu Burundi yemeza ko umuganga akora mu bitaro by'abigenga ahembwa amafaranga yaba amadolari ya Amerika 170 ku kwezi ari dufatiye ku idolari rivunjwa 75,000 ku isoko yo mu Kinywabu abaganga batandukanye bavuganye n'ishuri ry'Amerika dutegura ikiganiro muri isanga cuno munsi harimo abatubwiye bati aya mafaranga ni intica kizi natashobora kumarira umuryango ibaze kuba bamaze imyaka irenga 5 wigira ubuganga kugira ngo utahuke akagashahara base kwemera kuza mu kiganiro bavuga ko ikibazo cy'umushahara w'abaganga kukivugira ku maradio bisa nk'ukwiheba kurundi ruhande abaganga bakorera leta basanga bakorera bigenga bikigendeka umuganga yanonosoye kuvura muri rusangi mu Burundi akorera ibitaro vya leta akenshi ahembwa 470,000 amafaranga y'amarundi ni kuvuga amadolari atagera kuri 65 ku idolari rivunje 75,000 mu kwezi kwa 11 ko mwaka uheze urunani rw'abaganga mu Burundi Sime Jebu kwari kwasavye kumuganga atangura umwuga ashikira ku madolari arenga 650 ubusabe bw'urunani bugeze he turabigarukako ikindi juri ya Amerika ryanye dutegekirije kuva mu kwezi kwa mbere no mwaka hari abaganga benshi bamaze gusezera ku buzima bwabo mu Burundi kwera ikibazo cy'umushahara hari abahinga bisigaye bigoye kuronka mu Burundi kwera iki kibazo hagataho abakiri mu mwuga basaba ko bagenzi babo bapfunzwe bazira gusaba iduza ry'umushahara barekurwa bitagenze uko bakaja muri yegereyegere wawundi ati igihugu ni mwarimu na muganga kazoza k'abaganga mu Burundi nakahe ikibazo cy'umushahara wabo bimeza ko ari ntica ntikize cyabwirijwe gukemurwa gute kumva no mu bigenga imyidogari yose abakiri bato baracahurumbira ikino gisata mbega hoho abaganga bari hanze y'igihugu bagona iki kuri kino kibazo utu tubazo ni tumwe mutwo tugiye guca ijya nino muri isanga ino munsi natumiyemo Melance Akizimana n'umukuru mu rurunani FNSS ruhurikiyemo amasandika n'amashami yo mu gisata cy'amagara y'abantu rishira hamwe ryanditse rwete giyamiriza ifungwa ry'abaganga basaba umushahara wisununuye ikaze muri isanga Melance makoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo
murakoze mwese na mwebwe niyumviriye kugira tuganire kuri kino kibazo kandi nongera ndamutsa abariko baratwumviriza bose
yego ndabisigura ko namwebwe murumva ko Idris Giza haraka gripe kateye ngaha anyongera ngo nikobera imbeho ariko ndaza kugerageza mfise agacayi iruhande yanje karaza karansahiriza kandugiriza ijwi Melance mbere ko twinjira mu kiganiro nyezi na reka mbanze mbwire abatwumviriza ko nanashimye cyane yuko dusangira ikiganiro na mushikiranganze bw'amagara y'abantu mu Burundi ariko kuvejo naragerageje no munsi nagerageje je nta numwe yigeze yemera kuza muri kino kiganiro kujuri ya Amerika imiryango iruguruye ejo canke hirya yejo bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi hakazogira ico mwifuza kugivuga kuri kino kibazo tuzobaha ikaze kugira ngo twumve ico mugona kuko murumva yuko ari bivugwa muri ico gisata mujeje akabazo ka mbere Melance nababonye urwete mwanditse mwandika mwiyamiriza ipfungwa ry'abaganga batanu abaganga batanu bapfunzwe ni bande bapfunzwe ryari ivyo bazize mwo bitubwira
natwebwe byadushikiriye aho dusanzwe dukorera mu runani mpuzamasendika rwacu batubwira yuko hariho abaganga bapfunzwe bari mu bitaro bitandukanye mbere hakaba harimwo nibo batwara akarere k'ubuvuzi mu ntara ya Mwaro hanyuma bakaba bari abaganga bane muri abo batanu n'abaganga basanzwe bakorera mu bitaro médecin généraliste hanyuma tumva yuko abo baganga je batubiye twumva yuko atampo zari zimwe kugira ngo bafungwe kuko twumva ico bavuga ikibazo cyari bariko barashikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari gihari kizanwe n'umushahara nabo rero niko twari twazumvise hanyuma tubwirero nkuru abasanzwe baserukira uru runani rw'amasendika n'abakozi mu bandi tuti ntibyoguma gutyo onye reka tugire icyo tubivuze dusesangure turabe namba amategeko abyemera n'uko atabyemera hanyuma dusanga koko bararenganywa duca turasohora rino tangazo kugira ngo turabe yuko bamwe n'abandi abategetsi abo baba barabafatishije cyangwa abo baba barabafashe kugira babone yuko amategeko atari karakurikizwa ahubwo bashyira imbere ubutungane bubereye kugira ngo kira muntu wese asanzwe aba mu Burundi ntahabe abantu bwoba ntihagire umwene gihugu ntibamwaka uburenganzira bwo kugira icyo avuze ku kintu aba yabonye kitameze neza gutyo abantu bose tubeho neza tubeho cyo kimwe.
Hama ni batanu harimwo ubutwara karere ka Mwaro bafatiwe mu mwanya umwe bafatirwa hamwe umwe wese wamusanga ariko aravura byagenze gute?
Oya uko nabyumvise kuko urumva ko bari kure na kure uko nakumvise uwo onye mu karere ka Mwaro karere bita Fota nuko we bamufatiye i Bujumbura asanzwe umuryango we usanzwe uri Bujumbura usanga yari yamanutse kuri abo muryango afatiye i Bujumbura muga abandi bose uko ari bane bose bafatwa ku kazi abajeje iperereza twumvise ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzi bariko barakora bagaca babafata bagaca bagenda uko nyine bakagenda inzima yombo.
Ubu bimeze gute none baracari mu minwe y'iperereza?
Kugeza uno munsi nta nkuru na ntoyi turaronka itubwira yuko boba barasohotse kuko basohotse twobimenya baracari mu minwe y'iperereza kuko na ryari haraciye nk'iminsi ingahe twari kumwe na bamwe mu basanzwe barongoye ishyirahamwe ry'abaganga MEJEB ratubwira yuko bagifunzwe bari bafunzwe kugeza uyu munsi rero nta nkuru n'imwe irasohoka kuko basohotse byomenyekana haragace rero karenze kuri icyo kibazo.
Umuntu mu makuru yagiye arandikwa natwe ku ijwi rya Amerika impande zitandukanye zaratwemereye ko by'ukuri bapfunze ariko mu makuru yagiye arandikwa n'andi natwe twamenye nuko bano baganga batanu badakorera gusa badakorera abigenga badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga ni gute none byagezaho n'ukorera uwigenga agira avuga ati nyongera agashara kuko rero umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu Burundi.
Murabona ibyo ngaha mu Burundi biragoye kenshi muri abo bigenga hariho abigenga koko hariho n'abandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufite bagiye barugurura ibitaro cyangwa ayandi mavuriro ubu usanga mu bo bakoresha rero bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka bamwe bagashaka kubagira abacakara babo abashumba babo ugaca usanga rero aho rero niho bivuye ugaca usanga rero baciye baravye n'ibyicaro baba bafite mu gihugu ugaca usanga cyangwa ijwi baba bafite mu gihugu ugaca usanga bagombye ko abo bantu babakoresha ku ngugu nuko rero hariho abigenga uko nabyumvise mu mafaranga basaba hariho ibitaro bimwe bimwe byari byayatanze mbwa hariho ibindi byavuze ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko ayo mafaranga muyaronka muriko muragumuka muriko mutera akajagari mu gihugu nuko rero byagenze ku makuru twagiye turaronka ni ukuvuga hariho ibitaro bimwe bimwe byatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya ahubwo reka tubereke inzira mujyamo mubereye nuko twabyumvise.
Murakoze cyane kuduha umuco kuri ico kibazo mugabo muti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye yarangaye n'abandi bansi
uko twabyumvise nuko bagize inama baravuga bati n'imiburiburi umumesaje generaliste ntiyohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni zibiri insiguro babiha numvise ni uko bavuga bati benshi naho muyayo mavuriro yigenga ibiciro byaraduze konsiritasi zaraduze imiti barayibidugize uko bashaka serivisi zose zikorerwayo zaraduze none ni kuki ibindi biciro byoduga no kuvuga ibyo muganga wawe akora ntibiduga no kuvuga rero muri iki gisata kirimo ingorane kubuge umenga iby'amagara y'abantu se muri iki gisata muri rusange iby'amagara y'abantu ntibyicaweho iby'amagara y'abantu ntibyicaweho ugamusanga rero abajejwe igisata cy'ubuvuzi abagikoreramo umenga n'abakozi
Deka munkundire Melance tuje gato ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bashaka ko dusangira ikiyagwa arafisi ibibazo arafisi ibyumviro turahera kuri Gaddafi Goodman Gaddafi kaje ku ijwi rya Amerika no muri isanga werega Gaddafi aho muri Kenya havugwa make
aho twashima akazuba niko karenze kandi abari kuvuga ni menshi cyane bazi gusira ibibazo bitandukanye harimo cyane igihugu gitegeka isi ibibazo kirimo ibibazo kabikiho cyafatira isi yose aho isi kiri mu rwanda ko amakuru amwe usanga hari ubwoba bwinshi
uri kuvuga izi ngingo zitandukanye zirimo kugara bisata bimwe bimwe za Amerika
tubona ko twese niba dushikira na cyane cyane nk'impunzi nk'impunzi ngaha muri Kenya impunzi ziko zirakoresha mu makategori atandukanye ku buryo hari impunzi zitazishobora gufashwa hakaba n'izindi zofashwa zayabaye n'izindi zifashwa cyane barimo babisanze umva ibintu byose birafatwa ziko zigarugira ingaruka ku bantu bose zaba impunzi b'abanyamigihugu ndetse
kwihangana nuko rero uno munsi muri isanga nabazaniye Melance Hakizimana twari urunani FNSS ruhurikiyemo amasendika mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi turayaga ku ngingo zitandukanye zivugwa muri ico gisata hari abaganga bari mu minwe y'iperereza kubera ko basavye akashara kabo kuduzwa hari vyinshi ari abaganga ngo batakiboneka cyane wowe ico baza Melance nibaza ko nawe nabikurikiranira na hagufi araza kukwishura duka kwicamba
ego ikibazo nubaza abo kwanza mu mukizi bwa mbere ariko
amahoro neza
ego murakomeye
ego turashima kiretse izo ngorane turimo gusa ibindi ni buke buke bisangiye n'abandi barundi
ego none abaganga bahagaritswe boba basabye ako kubiri gafashahara cyo ni ikibazo cya mbere ikindi novuga n'intererano noterera urabona Uburundi buri mu kibazo cy'ubukene bivanye n'ingingo cyangwa ibihano burimo rero mu bako leta yari ikwiye kuzana inyigisho kubaha abantu ku bakozi bose abaganga usanga bivugira buri mu bantu ku bakozi bose ikabigisha ikabasiguriza ikibazo kihari gituma agashyira kakaduzwa kubera nizere yuko kubona agashyira kakaduzwa reka ntibigira nkana reka igita mikoro make nayo uko biri kose irayigora aho ukuntu inaniwe rero inaniwe reka n'umubyeyi abana bisaba gutaha uyu mubyeyi ubona basumye inyama akagira ibintu biteye imbere cyane abandi bo mu rugo ntibaca bavuga ngo bagende ku zindi ngo cyangwa basugure umubyeyi cyangwa bamuge ko ahubwo bisaba batahure igihe barimwo nize ko atari ubugombe bwa leta bituma umushahara utaduga cyane ikindi nacyo reka nikwiye ikiraza navuga reka nayo isaba igerageze ibone yuko bivuye n'impano bashobozi abaganga bafise cyangwa abakozi bose kugira ngo n'abandi bakozi bafise ingaruka mbere yo kubagana kwanza kubera abaganga nibo mu gisata kitoroshe cyane iyo muganga ari kavura n'inzigo akavura atameze neza inzego n'igihugu twagirira ikibazo igisata cy'amagara y'abantu bafite ikiraba kikajya mu bisaka bikomeye byo kwitabwaho cyane bakabishyira imbere
urakoze cyane Kadafi mbere ko Melance aca kwishyura akabazo k'amatsiko umugani w'abanyarwanda niwo bavuga akabazo k'amatsiko aho uri ni mu ikambi
yego
ikambi yitwa gute
kakuma
kakuma muracyari benshi abarundi bariyo mungana gute
hari abarundi benshi cyane hari abarundi boba uko ariko bashika mu 2020 gutyo
nuko urakoze cyane hama mugabo nashaka kukwitumira kuri abo barundi bari ngaho n'abanyarwanda bumva runo runini turabashaka ko muza muraza mu biganiro cyane cyane abapfasoni sivyo ubatubwirire turadushaka ko abapfasoni nabo bagira ijambo ku ijwi rya Amerika turakunda abagore cyane utuzoze turabumva mu biganiro byacu uhoho twaranabashiriyeho na WhatsApp channel aho dushamo ibiganiro byacu murashaka kuza muraza mukurikira ibiganiro gucyo ntituzi
kandi namaze kuyija nagenda bafukema cyane bakunda kandi bino bakunda gose ijya cyane namaze kuyijyamo kandi ndafunda amakuru yanyu ngira makuru ngo nimuhambiye amakuru ndamubagaba yabonye hehe
urakoze cyane
ari Amerika nzibabesha nimuza mubesha kuri turabemera nimubesha
murakoze cyane Gaddafi abo bapfaso ni muri kumwe ngabo muri kakuma turabakeneye mu biganiro urakoze cyane ubwire ururanirwe mu byurimwe ego melance utubazo twa harimo ivyumviro mugabo hari akabazo yahereye ko icyumviro cha kabiri kiraza kuvyara ikibazo nimutabigaruka ko ntacu muduge ku ijambo
murakoze nagira ndamushimire Kaddafi kuri ibibazo abajije byo gushaka gutahura ikibazo cya mbere abajije ati koko abo bantu bafashwe kubera basabye gashahara ego kugeza uno munota turiko turavugana nizo nkuru dufise yuko bafashe kubera boba habaye inama ya Simejeb hanyuma bagafundika yuko umumetre generaliste wese yohembwa imiliyoni zibiri na cane cane mu bitaka c'abigenga hanyuma urayizamu nawe bakahembwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi mirongo itanu ibyo rero hariho bamwe babishyize mu ngiro n'abandi baciye bahitamo yuko bafungisha abantu izo nizo nkuru twebwe mu runani mpuzamasendika yo mu gitatu cy'amagara y'abantu fnss dufite yanavuze ati ubukene
yego
ati igihugu kirimo ubukene ati n'ibihano ingorane si ubukene turimo cyangwa se ibihano ingorane zihari ingorane zifatiye ku kiyago umumenyeshamakuru agitangura yatubwiye yuko yarondeye n'uwo mu gitatu cy'amagara y'abantu kugira aze dusangire kino kiyago mugabo mwumvise ko yaje ni ukuvuga yuko mu gisata cy'amagara y'abantu turi n'ikibazo gifatiye ku biganiro mu kazi abo barinze bafungwa kuva igihe kitari gito amasendika ari mu gisata cy'amagara y'abantu twama dusaba kubwira tuganire n'abategetsi babutwara mugabo byaranse ntibishoboka n'ubu unye aho abo bantu bafungiwe twarumvise yuko umushikiranganji yoba yarabonanye n'utwara sendika Simejeb mugabo mu byo bavuganye nta byavuyemo kuko nta n'icyo yavuze yari akwiye kuva mu gacerere akabwira abarundi n'amakungu icyabo bantu bafungiwe kuko icyo tuzi ni uko kugeza uno munsi icyo bafungiwe ata mategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku by'isiremwa abakozi bamwe basaba agashahara ubu n'ubu abakozi twese dusaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba agashahara sinzi rero ukuntu byogenda ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu iyo niyo migenderanire yabihari hagati y'umukozi n'umukoresha umushahara ni ikintu bama baganira ati rero harakenewe inyigisho mu bantu kugira ngo leta yamiganira icyo nicyo kibuze uri kuraraba nk'aba bafashwe bagafatwa bari ku kazi hanyuma tugasanga ntiyaba ari kubaridoga bavuga ngo bakora mu gisata cy'amagara y'abantu ngo bakora mu gisata cy'ukwigisha za kaminuza ngo bariko baragenda ivyo bice biba bihari abantu babiganire na kare igihugu n'umurima rusange ivyo bice rero biba bihari babiganire tuvugane tuti vyogenda ukunuku nuku turavye kwitunga rihari
ico rero
kiracabuze cyane ico kintu batacumvise urumva n'ingorane
murakoze cyane gose melance nsubire ku mirongo ya telefone nakira Innocent ariko ndasaba na Selemani kuguma ku murongo ndazi ko ndagufise Selemani ndahera kuri Innocent ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Mugisanga
yego ndabumva cyane
uherere ga Innocent
ugamu gisagara cyawe cyumvira mu kanyosha
akabazo kawe canke intererano twagutumiye Melance ya Kizimana n'umukuru runani FNSS rurikemo amasendika yo mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi
tugwita FNSS
murakoze ku ego duka ku ijambo Innocent
nimba abaganga bakwiye kuja hamwe sendika yabo bakavuga ati reka dusabe umushahara ukwiye nimba babonye azajya bahembwe ajya amahera ari mu bindi bihugu ntibocya bavuga nabo ngo biyadukize ngo basabe umushahara ngo banganye n'abariya nabo maze kuraba n'ahantu hakaze n'igihugu ingene cyifashe hama bakajya hamwe bagasaba ako gashahara kubera agashahara abaganga bahembwa mu Burundi ni gato cyane hama nkongera kuvuga ati nimba abaganga bafunze ni barabe nyine bafungurwe babagire igongwe hama isendika abaganga icica hamwe utorere icyo kibazo kuko duherereye kuraba hano mu Burundi icyo kibazo cy'abaganga n'umushahara wabo bahembwa umushahara muto ugereranije kuraba nabo bigenga no mu bindi bihugu barakwiye kujya hamwe rero isendika y'abaganga bige icyo kibazo ama barabe n'ingene bokoze bagenzi babo kuko ngaha mu Burundi ntibotereye kirekera ari abaganga batatu kongoza kandi bose bari muri sendika imwe batabigira inama mba rero barabe baca inama babakure hama rero babone gusa ako kantu bashaka si abaganga gusa hari n'abigisha bose
urakoze inosa
agashara kabarika hama leta nayo ibone gukemura icyo kibazo
ugira umunsi mwiza sivyo
yego namwe murakoze kuduhamagara ku kigo cy'Amerika
yego melance mu nkundire muraza kubwira icyo muvuze ku byo inosa avuze mugabo mbanze na kiri na Selemani Kimburu kugira ngo muce mwakira ibibazo bibico icarimo Kimburu ikaze ku kigo cy'Amerika
yego yego makoze yo atungwa na magazi mu mukuru w'intara ya Muhinga inera no fise nuko mu byukuri ugiye kuraba ayigigu ingene igigu kimeze abo baganga ntibari kuba ngombwa yuko gusaba uyu mushahara kandi bafite aho batwarigwa bafite aho batwarigwa mu mate basaba batwarigwa bi aho batwarigwa nibitaga ngombwa yuko basaba umushahara ku nguvu tubakiri igihugu kitafite amategeko kuko barize saba yuko abo baganga nyene bavuga ati bajya muri yo sendika ibarongoye ega murabe muri gashahara kuri leta bakomeza umushahara kuko niba tubafata umushahara uhembwa mu gihugu cy'u Burundi bawugeranye n'umushahara uhembwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika burema sibyo nabo bakuba arigenza nabi
ntavuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika
akonakarorero ndiko ndaguha kuko amafaranga umuganga akora Tanzania mu gihugu kiwanje igihugu kiwanje cya Tanzania ni amafaranga ahembwa mu gihugu cy'u Burundi
urakoze cyane ego ugira umunsi mwiza ngaho I Muyinga utamukiriza abanyamuyinga
abanyamuyinga bose barakomeye n'akavura karagwa nta ngorane nta kibazo
urakoze
Muyinga ni nyabagendwa intara ya Muyinga ni nyabagendwa nta ngorane n'imwe ihari
urakoze mugenzi ugira umunsi mwiza
sawa murakoze
ego melance ivyumviro harimo utubazo harimo ivyumviro kwa Inosa na kwa Kimburu mu bishurire rimwe
ego murakoze ego Inosa yatanguye aravuga ati abaganga barakwiye kuja hamwe bagasaba ibishoboka cyatsi nibaza rero yuko bacoba baragiye hamwe nico bituma bahurikiye mu ishyirahamwe icyo twita sendika bahurikiye mu isendika baragiye hamwe bararaba uko bimeze hajya nuko uno munsi turiko tuvuga abaganga bo tubita remetse hajya igisata cy'amagara y'abantu kigizwe n'imigwi myinshi naho uno munsi turiko tuvuga uyu mugwi waba bafunze iyo migwi yose irafise inani usanga ihuriramo cyangwa amashyirahamwe usanga ahuriramo kuko ijwi ry'umwe riragoye kugira ngo rishike kure nicyo gituma rero bavuga bati tuje hamwe baragiye hamwe rero barafundika bati tugire iki n'iki n'iki hanyuma abatabizi iyo umushahara ku ngugu nicyo gituma hariho inzego zijejwe ibiganiro no mu bisata byo mu bisata cy'amagara y'abantu hariho imigwi ijejwe ibiganiro mu kazi icyo gihe rero ibibazo byose ubu afite ikibazo niyabicishe nk'abo rero bavuga bati aba bantu bariko baratubogereye bagiye kure baca babizana muri iyo migwi ijejwe ibiganiro bakaganira mubona ababwiye mu gisata cy'amagara y'abantu turafite ikibazo kijanye n'ibiganiro mu kazi abafungwa rero bati bafungurwa nibyo dusaba nta kindi dusaba ko bafungurwa hanyuma baganire ku bijanye n'ako gashahara iyumvire uno munsi akazi kajanye no kuvura ubutakazi nk'akazi muga ubukazi arakazi cyangwa umaze kurwara cyangwa akagwaza aramaze kumenya ukuntu kameze iyumvire rero umaze iminsi ingahe ari yuri hanyuma ukwezi guheze nturonke n'icyo ushobora gufashisha umuryango hanyuma bagaca abona ko umenga n'ibintu bisanzwe umuntu ntavuge ibyo rero biragoye kutavuga kandi bavuga ngo hakora munda waraye inzara biragoye rero kwa profesa ngo akore neza hanyuma aba bakeneye ibikorwa by'abajejwe kuvura kugira babironke neza
murakoze cyane
Selemani Selemani yavuze ati ati ubu igihugu kimeze ati ntibyari bikwiye yuko basaba umushahara w'umurengera jewe aha noca ntwenga umushahara w'umurengera basabye n'amafaranga angahe aho turavye no mu karere bavuze bati imiliyoni 2 ku muntu yize imyaka indwi canke irenga imiliyoni 2 aho twovuga ko ari amafaranga y'umurengera reka noneho twumvise yuko hariho inzego bishobora gucamo bakaganira bakavugana bati byogenda ukuntu mu gihe rero ababa barongoye mwene ibyo bitaro baba bumva icyo ari cyo ibiganiro harya rero ikiganiro naho bagisuzugura nico cyonyine gishobora kuzana inyishu sagasho sukubera mu babafunze nico kibazo kidoca gihera eka aho ukiza bicuka kibi kigatuma nibasigaye bagura nabi ntitwumva rero yuko bafata abari ku kazi bakavuga ko ariko barimo bariko baronona umutekano w'igihugu kandi ko bariko baba bariko bakora ibyo
bigiye
nico nobubwira ingorane zishikiye mugenzawe Selema ingorane zishikiwe mugenzawe bawishyira mu kibanza ciwe imbere y'uko uvuga uti mbona yuko byogenda ukuntu umushahara rero bahembwe umushahara muto cyane urazi ibindi bihugu ukuntu bahemba nacyo bituma navuze nti nibaje hamwe igihugu n'umurima rusange abatware n'abatwagwa bavuga tuvugane ukuntu ibyo bice bihari ukuntu byogabanganywa neza tukubaka igihugu cyacu na kare nta munyamahanga azoza kukitwubakira
ngarutse gatonya inkuru y'umwana isubira inyuma aya makuru nayo yuko ngo Dr. Aimable ndabereye atwara simejebe ni nurunani rw'abaganga bita ba generaliste mu Burundi nawe atawuzi irengero
ni sendika y'abaganga nitwa ko sendika y'abaganga runani no kuvuga yuko abahuriramo amasendika
menshi amakuru yuko nawe nyene atawuzi irengero giwe byo bari byo canke ni ya makuru yo kumbuga ngo kanamenye rimwe na rimwe baca bashiramo
nituraronka neza ubuduhi inkuru mugabo ndatwebwe twavyumvise biciye ku rubuga ngurukana bumenyi hanyuma abo twaciye hose twabajije ntitwigeze turonka ubitubwira neza kandi mugabo ikihari ni uko twanashitse ahasanzwe akorera ntitwamubonye kandi n'amatelefoni yiwe yose yarazimije bishobora gushika rero nabo nyine ko ashobora kuba yafashwe kuko ntitubona icyo ari gusha gituma telefone ziwe zose zizima kandi ntashike no ku kazi
niba hagira icyo mumenya ku makuru mashasha yuko aho yoba aherereye n'uko byaba byifashe ngira ngo muraza kutubwira kugira ngo abakunzi b'ijwi ry'Amerika tuze kubabwira aho bizaba bigeze
turamushimiye mugenzi wacu Diane ninahazwe n'umutumire we uyu munsi ndetse namwe mwese mwatelefonye mutanga ibibazo n'ibitekerezo kuri iki kibazo namwe nshuti mwatwumvise nongeye kubashimira ngira nti murakarama.
Dusangire ijambo.
Amerika yatanguye kuwashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga uza ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza cyangwa lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi ry'Amerika.